intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mwese mu kiganiro ndafise ijambo. Igiciro cy'ikiro cy'isukari ihingurwa n'ishyirahamwe Sosino ibihumbi umunani, iyo ngingo yafashwe itariki 14 z'uku kwezi n'iryo shyirahamwe nyene. Ikiro cy'isukari ya Sosino cemewe cyahora ari 3,500. Ni kuri iryo duzwa ikiganiro kiza gushimikira ko. Mureka mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Imbere y'iyo ngingo ya Sosino, leta yari imaze kurekurira abadandaza babishoboye kurangura isukari ivuye hanze. Urongoye Sosino yarabigarutse ko mu gusigura icyatumye iryo duzwa ry'igiciro cy'isukari ku bice birenga 125%. Aloys Ndayikengurukiye.
Abadandaza baratanguye kuyizana bayikuye hanze. Ibiciro biri hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 12. Rero nibyo byaratumye tuca tugerageza kugira twisunge na nibyo biciro, kuko tugumije igiciro cy'isukari kuri kiriya giciro na ya sukari twaravuga ngo ntiboneka. Ubu ntiyosubira no kuboneka, kuko haca haba bimwe by'ubusuma by'abadandaza bakaca yikora muri Sosumo agacaca kuyigurisha kuri bya biciro by'12,000 yiyita yuko ariyo yakuye hanze.
Yari urongoye ishyirahamwe rihingura isukari mu Burundi, Sosumo. Mukanya ugaruka murumviriza iryo rugona.
Abantu bato bato twacitsa bande banabonikora ngiye kuba bandege imbungi nayo nyene ndishima Imana kusoko nayo ibiciro bigahinduka ku munsi
Loic ari mu Burundi ati iryo duzwa ry'ibiciro byerekana ko abafata ingingo batitwararitse ingorane z'Abarundi.
Ingingo ya Sosino yo kuduza isukari ku rugero rugera hereya ibice birenga 150% nayo yasubiye nabi cyane, kuko ni ingingo ije kudushika nayo. Twari dusanzwe turi mu kinogo, none ubu ije kudushika nayo. Isukari ni ikintu twama dukenera buri munsi, kandi nikino n'ingingo ijya mu mwanya utariwo. Abana bari ku ishuri, umwana yagenda mu gatondo nyine yakaye, ariko kuri urwo rugero ababyeyi baherutse kurungika abana uburyo sikirenga mu miryango. Isiguro ryatanzwe n'usanzwe arongoye ishyirahamwe rya Sosumo ntigifashe, kuko kuvuga ngo ngira ishyire ku rugero rumwe ngo yagwanye duza ry'ibiciro nibaze yuko abo bikika mu kiza bategereza gufatwa. Hari inzego zibijejwe ubushikiranganji bw'umutekano bwari kubikorera ko cyo kimwe mbere n'ubushikiranganji bw'ubudandaji. Numva yuko kudoda ibiciro ari imwe mu nzira yo kurwanya bikika mu kiza. Ikindi kigira kabiri, kudoda ry'ibyo biciro burya bica bituma hari n'ibindi biciro biduga. Umukate buca kabiri uduge, si n'ibyo gusa, burya na barudi mu byikorera akoresha isukari nayo kigenda idoda inzoga. Ikindi ngaruka muri bwa bukene buguma buza mu gihugu nibaze yuko umuti bakwiye kurondera ni umuti wo kurondera icyatuma amafaranga y'agaciro asubira kugira agaciro, bakarondera idolari rikaboneka. Bareke gufata izo ngingo bahenda abanyagihugu ngo ni ingingo byifatiye kuri ibi n'ibi. Niremere yuko ari ikibazo cy'amadolari, amafaranga yacu nta gaciro afise. Ibyo bikoresho bakura hanze biragora kuronka kubera ata amadovize ahari. Nibayarondeye amadovize, ibyo bakora barabizi kugira ngo bashobore kuyaronka. Nibaze yuko mu by'ukuri babandanya ya ngendo bihaye. Ibyo tubayemo uno munsi leta ihari nta munyagihugu yitaho, ni ku nyungu zabo gusa. Ikindi ni umwanya muto tugasanga iryo shyirahamwe ryaguzwe n'umwe muri aba nyene baguma baduza ibiciro bafata ingingo, akaba ariko yicira inzira kugira ngo azoshikire mu byuzuye.
Wadid ari mu Burundi yerekana ko ari ugusongera isibe kubera iduga ry'ibiciro by'ibindi bidandazwa bitari bike byari bisanzwe bibangamiye abanyagihugu.
Nshaka kubyitozwa cy'isukari rya Sosino ni ukuri nirisinigeze ntangara muri iki gihugu cy'u Burundi. ibintu byo kuduza ibiciro turabimenyereye nukuri twebwe abanyagihugu turi ngaha mu Burundi turi mu kwicwa n'inzara kubera ibintu byose byaraduze nta na kimwe kitaduze naho nk'uko baduhiriza isukari nicyo gitumbura tuzokigura ngahe igitumbura kizoja ku mahera igihumbi cyangwa igihumbi arenga umukate tuzogura ngahe ingorane twa bana twabona tuzinduka tuhicaye mu gatondo agiye ku mashuri ibibazo bigiye kuba inzara no kuri ngaha mu Burundi igiye gututera intwari ya CNDD-FDD yatuzaniye inzara yatuzaniye amabi yose muri iki gihugu nukuri turasenga Imana abadukura ko iyi ntwaro kubera ibintu byose nta na kimwe kitaduze iyo sukari iraduze ituze ibice byinshi isima twubakisha yaraduze baracyaraguye amabati niko kuko nta kintu na kimwe mu Burundi kitariko kiraduga rero tugiye kubaho gute aha ntituvuge imiceri n'ibiharage byose byaraduze nukuri tugiye kwicwa n'inzara muri iki gihugu cy'u Burundi iyi ntwaro itavuyeho ngo isezere nukuri yananiwe niba bakunda abanyagihugu ntibatange imihoho
Oma ari mu Burundi aribaza icyo ubutegetsi buba bushaka gushika ko mu gufata ingingo nk'izo
umuntu agiye kurangirikira y'i Burundi umuntu yavuga ko ari isigabwenge mu isigabwenge ari ibintu byose bibaho umuntu akenera kugira abeho ndetse yadugije ibiciro ibiribwa ibyambarwa ibikoresho byo kubaka byo umuntu ntakivuga rero ugiye kuraba isara yirishyitse ku isukari byo byo nakarebera abahinga byari bwakabe by'ikintu kiduha igiciro bukwe na bukwe ikigwita inshuro n'inshuro ikigwita inshuro zidaharurika mu gihugu gifite abagitwara n'amayobera imirimo itanu yari itahuye njyewe nkiyumviranye rero iki gihugu cy'u Burundi ariko baracomora amore abenegihugu b'u Burundi bashaka kizasigara mu Burundi kizasigaremwo abacira baba bashoboye kubaho kubera birundaniza ubutunzi uko bishakiye abarundi bikorera kwisigubwenge ndashavuga nti bagira ibyo bashatse kuko batwaye mu gihe abarundi twese batwugije ubwoba kuko umuntu afatiye kuzabaye mu 2015 akaba yarabonye aho barasa abantu ku mugaragaro nta n'uwo kubahuka kugira imyerekano manifestasi ndetse muri iki gihe n'abahora bajya imbere abandi bakababwira ko bakwiyamiriza iby'ubuzima bwimbye ko bakwiyamiriza iby'ibiciro biguma biduga abo nabone harageze igihe barabona ko ubuzima bwabo bubangamiwe barata barahunga muri icyo gihe cy'2015 uwo munsi rero navuga nti batwaye rero mu gihe Burundi bufite abantu tumeze nk'intama intama tuzije ubwoba atawe ushobora kujya imbere wundi n'abahari bafite icyumviro barabikora ku bagashi bibutse ko nibajogora ubuzima bwabo buzaba buhetse urupfu bazabareye rero navuga nti aho niho batomboreye batwaye mu gihe cya jogora duhure ariko navuga nti none ko amaririmba gukunda igihugu rero kwa gukunda igihugu amatwereka n'uko kuduza ibiciro inshuro hafi amajana abiri navuga nti biragatsindwa nabwira arundi bene bazi ntiburya burira ariko aragira igihe bugacya
Malik ari mu Burundi avuga ko yiyamirije ingingo nk'izo zikora ku banyagihugu
imva ni ya yindi nyene ni kuri abo butegetsi ni b'abantu b'amatora bakabura aho bavugiriza ingoma bibi ntaje kugwaruka ndabyemanga kandi nkabishimangira kuko uri kuraraba iriduzwa ry'ibiciro ibicanke biriya umuntu akayibaza be mu gihugu cy'u Burundi abakozi ba leta abakozi bikorera utwabo bafashwe gute obeyeri emara imbonera kure ngo baterere umugambwe CNDD-FDD ifite ngo winjire mu matora bifashe gute rero ibyo nkugwaruka ibi bintu abategetsi bakomoka mu mugambi CNDD-FDD kuva demire disi bari by'amatora demire kenze y'uko babigambiriye demire venti n'ubu ntituramenya amajwi yifata kiba cyangwa turashyira mu kabazo kamenya rero ibyo nkugwaruka ni umubabaro umubabaro ni ntuntu ku gihugu ku Barundi isini nane nimba isukari giye kuvuwa aya mafaranga tubona nga wa mwigihugu agiye kubaho gute wa mwana yiga ishuri agiye kujya ku ishuri atabo yanyoye kubera nta sukari agiye ku ishuri nta cyayi yanyoye kubera nta sukari kuko nta mafaranga ashobora kuronka kuko nimba ari umudandaza ubu obeyeri irikiranyaga nayo icyo nari igihugu aho kigeze ntitubona iyo tujya niyo tuva rero ndayitera ibyatsi nivuye inyuma kandi ndatera ibyatsi n'intwaro irikirahohotera umunyagihugu yagiye mu matora atuma bajya bajyaho ariko uko bagiyeho kose birakwiye ko bokwikubita agashyi bakaba abanyagihugu bakabara abanyagihugu by'ukuri
Ijo jose viva Tukui numira Suko tutabona oya Tuli hanzo masoko Abana bari mugufari nzara
Ikigani roni ndafisi jambo Florian ari mu Burundi Ati biteriso ni kubona ibiciro biduzwa ku rugero rudasanzwe.
Bugwaruka nukurikirana hafi ibera mu gihugu cya Burundi. By'ukuri rutoro nka ukuntu bisobanura n'icyo tuvuga iki gihugu cyacu. Bisigaye ari ibintu biteye ubwoba cyane kuko nta kintu na kimwe kiri ko kiragenda neza mu gihugu cy'u Burundi. Biratangaje kandi nakumiye n'agahomamunwa kumva ikiro cy'isukari. Isukari abarundi birimira isukari abarundi bafite ko uruhara rwo kugira ngo bayironke kuko ari igikorerwa mu gihugu cyacu ikava ku bihumbi bitatu n'amajana atanu ikadozwa ibice birenga ijana na mirongo sinzi nyine twabivuga na kamuna ikiro kimaze kumva ko kigiye kwari ku mafaranga ibihumbi umunani ibyo n'ibiciro bitanzwe na leta ibyo bari bashinze by'ibihumbi bitatu n'atanu uno munsi umunyagihugu witwa Mariya ruguru ku mutumba ikiro cyamushyikira hafi mu bihumbi bine bitanu bitandatu uno munsi kigiye ku bihumbi umunani wumva umunyagihugu ubwo azokironka azokironka ku giciro kiri hejuru cyane hafi ibihumbi cumi na bine cumi na bitanu by'ukuri nimba umukuru w'igihugu akunda abarundi nimba by'ukuri yumva akamaro yumva amarira y'umwenegihugu mutoya turamusabye asubize igiciro cy'isukari ku mahera make nimiba uri muri twatuzi yuko ahubwo kuko ari cyo twiyimira mu Burundi ikwiye kugabanurwa mbere igasara ku bihumbi bibiri cyangwa mbere igihumbi n'abiri ariko uno munsi ukumva tuko turagikura ibihumbi umunani ntakumira rero ni ibya mbere sinzi ko byari bwabeho mu Burundi aho ibintu bikorerwa mu Burundi birimo mu Burundi bishobora kuzimba kugera kwa hano rwego
Florian asaba abaserukira abanyagihugu kugira icyo bakoze ngo hashyirwe imbere ineza yabo bategerezwa guserukira
tugomba koza umukuru w'igihugu mbega niki cyabuze ni igiki gituma ibintu ibiterwa kama ibiterwa firimira ibintu byose mu Burundi bushobora guhingura bigenda gusumba ibivu yawe ni ukuri tugwaruka turababaye kandi ntitubona amaherezo y'u Burundi yaba umukuru w'igihugu yaba abafatanyije gutwara nukuri turababaye ariko abajene urwaruka twumve yuko uko byogenda kose nta baserukizi abarundi ntibabyumve abarundi ntibabitahure aho bigeze nta bantu dufite baserukira abanyagihugu babashinga amateka birirwa baririmba bivuga amazina bakivuga amazina gusa kwihayagiza ariko badaserukiye abarundi biriko biragaragara inama z'ingenzi z'amateka ishobora guhamagaza umushikiranganji runaka cyangwa se urwego runaka ikarubaza ikwiye kurakora ariko bakora icyo kugira ngo barengere abarundi basanzwe bari mu nzara basanzwe bari mu bukene budasanzwe buzura inzara hakongerwa ko no kubandanya kudoda ibiciro ku biterwa cyangwa se ku bintu bihingurirwa mu gihugu cyacu Burundi by'ukuri rwaruka twumve yuko Uburundi bukeneye amaraso yacu Uburundi bukeneye ingufu zacu Uburundi bukeneye ingufu zacu ziba zikagenda kugira ngo butere imbere buhinduke n'ahandi by'ukuri
ntamahirwe ntanumugisha ntanamahoro ntanintwari ibereye ntanikintu na kimwe twiteze ku muganga Sine DFTD kizokwigira kiva iwabo by'ukuri kumwe bavuga yuko intwaro hari ibintu kugira ngo babandanye batwara bakwiye gutwara igihugu kiri umwiheburo ndetse kikaba kiri muri no mu bihe bidasanzwe by'ubukene ndetse no kwiyobora biri kubiragaragara turasabye rero leta yumve akantu ku banyagihugu yumve akantu ku kwaruka yumve akantu k'abandi bose kugira ngo by'ukuri bishobotse ibiciro byose byaduze ku isoko byongere bigabanuke abarundi boroherezwe.
Brandon ari muri Zambia avuga ko urugero ibiciro by'isukari byadugijwe ko byerekana ko abategetsi bakora bikwegera ko mu kurondera ineza yabo bwite
yo ngwaruka iyo ngingo nayakiriye nk'agacamutwe nk'uko kandi Sine DFTD itagira impuhwe itagira imbabazi idashobora kuraba noneho uko igihugu kibayeho abanyagihugu uko babaye ataneza umunyagihugu yitwararika kuduza urugero rugera gucyo kw'isukari ni igimenyetso simusiga cyerekana ko Sine DFTD iriko iragwana gusa byonyine nuko yokenesha abarundi ku rugero ruteye ubwoba aho irikira babuza mikoro kuko uyu munsi isukari ivuye ku 3,500 ikajya ku 8,000 si umunyagihugu uwo ari we wese ashobora kubahuka kugura ikiro cy'isukari cyo kugura amafaranga benshi bagiye guheba kunywa akayi abana abagwaye murabizi yuko isukari ari kirumara mu buzima bw'abanyagihugu ariko umuntu aragwa akagaruka akiyumvira ati none abarundi bo ariko bategekanye iki ko ibyo bije bikurikira ibindi byose byose byaduze ubundi ikikonde by'igitoro ntawe bakibivuga ko bari nk'ukwimara intezi kuko murabona yuko n'abafite ingendesho bamaze kuba bafunze ku ingendo z'imodoka ari zabo kuko bariko barakora bahomba aho hagati aho nuko bamwe bahabuwe n'amafaranga agera ku 500,000 acibwe urengeje igiciro cya shinzwe na leta kandi leta ikaba itashaka kujya inama nabo basanze bafite izo bintu bishobora gutwara imizigo n'abantu hagati aho birababaje kuko leta yoyo yama ishyira ineza imbere yayo idashyize ineza imbere y'abayitoye kuko leta n'abanyagihugu leta itari kuriyumvira rero kuri abo banyagihugu n'ubucise leta iba yise leta y'igitugu iba yise leta ikunze kuba bayigize bikunda kuruta abahabashitse. Rero jewe nicyo navuga nk'ugwaruka jewe nofata n'operivyasiyo ngingo naho kumbura atababyumva ngo baheze babihindure leta ya Bujumbura bariko barategura intambara abanyagihugu barimo baragira amaformasiyo mu ntara ya Cyankuzo ibururi za Makamba za Mwaro rero rikirategura intambara muri Kongo n'ihanze n'umunyagihugu rero abanyagihugu nabo bene kwigwana ko bakara bakamira Sine DFTD ahigaje Burundi irikira buta mu manga tutagiye tuje
Yo Yanani abinga Tabara
Tarikiganiro ndafite ijambo ugaruka bashije ibyo babona ku ngingo yo kuduza isukari yafashwe kwa 14 ukwezi ari isukari yadugizwe ibice byababa 130% berekanye ko iyo ngingo itabanezereje basaba ko leta yotezurira abarundi ugufata ingingo zituma ibiciro by'umurengera bimaze iminsi biduzwa ku bidandazwa byinshi bigabanuka. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi naho kuri indi sango.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.